Iri n'izwi rya Amerika. Izwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki zitanu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018. Kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Iyo riso yamaze kugara nta bantu niyo serivisi minimu umuna iri kirakora, abariko barakora serivisi minimu umuna ni GBC akase akazi ko gukoreshwa serivisi minimu. Mu gihe baguma gukora iyi serivisi minimu nakubwiye ko ubuzima bwacu buba andanye.
Uyo ni Fredi Gakunzi asebukira impunzi z'abanyekongo baba mu ikambi ya Bwagiriza mu ntara ya Ruyigi mu Burundi, avuga ukuntu byari byifashe muri iyo kambi. Turavuga no ku rubanza rwa Sergent Rutare Jean Bosco n'abo bareganwa hamwe rwashikanywe muri sentare ya gisirikare mu Rwanda, ku myiyerekano kuri ambasade y'u Rwanda i Nairobi isaba ko Diane na Adeline Rwigara barekugwa, no ku mugwi Severe rujejwe gutoza ukuri no kunywanisha Abarundi uzotangura ibikorwa byo gushingurana iteka ibisigarira by'abantu byahambwe bunyamaswa mu binogo rusangi, no ku mpari ndende muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mucamanza Brett Kavanaugh. Yamara reka tubanze dutega amatwi amakuru twateguriwe kandi tugera dushikirizwe na mgenzi wacu Aloyce Bigirimana. Baramutse Aloyce.
Baramutse ndamutse n'abaduteze amatwi. Tuyahere mu yavugwa muri Indonesia. Intara ya Sulawesi iri hagati muri ico gihugu ca Indonesia yaratanguye kwisuganya no gusubira mu buzima busanzwe n'inyuma y'indwi ibice bimwe byayo bisambuwe na nyamwigima yakurikiwe n'isuri y'ikiyaga yiswe tsunami byahitanye abantu barenga 1,500. Umuyaga nkuba waragarutse mu bice bimwe bimwe by'igisagara Palu kibamwo abantu barenga 370,000 cyatsinzikaye kuruta ahandi. Amaduka yarasubiye gukora ndetse bitekanijwe ko n'indege zigiye gusubira kurwa no kuguruka ku kibuga cy'indege gisigaye cyarasambutse. Igitigiri cy'abahasize ubuzima cyatanzwe n'ubutegetsi gushikeje ku munsi wa kane cyashika ku bantu 550,058 n'abantu 770,000 bakaba baratejejwe ingo zabo. Umusirikare umwe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarishwe muri Afghanistan ejo ku munsi wa kane igihe bariko baratana mu mitwe n'abarwanyi b'abatalibani mu bumanuko bw'ico gihugu, nkuko amakuru Ijwi rya Amerika ryakuye mu bategetsi ba gisirikare abivuga. Abategetsi mu gisirikare cya Amerika bavuga ko amakuru aramvuye kuri urwo rupfu azotangwa umuryango w'uwo muhisi umaze kubimenyeshwa. Ubushikiranganyi bwo kwivuna abansi bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwashikirije ko Amerika ifise abasirikare bashika ku 14,000 muri Afghanistan. Urupfu rw'uwo wo kuwa kane ejo rwashikanye rero abasirikare indwi Amerika imaze gutakaza ku rubuga rw'intambara muri icyo gihugu cya Afghanistan uyu mwaka wonyine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zagiriza Ubushinwa kugerageza kwivanga muri demokarasi ya Amerika. Mike Pence ni cegera cy'umukuru w'igihugu yabishikirije ejo kuwa kane ko Ubushinwa bwifuza uwundi mukuru w'igihugu muri Amerika atari Donald Trump. Yisunze raporo zatanzwe n'ibigo bishinzwe iperereza bya Amerika, Mike Pence yavuze ko Ubushinwa buriko burakora ibintu bidasanzwe kandi bikomeye byo kuyovya abanyagihugu ba Amerika ku matora yo mu kwezi kuza nayo mu mwaka w'2020. Ubushinwa kandi ngo bwifuza gucanishamo abategetsi muri Amerika ku nzego z'amaleta no ku rwego rw'igihugu kugira ntibavuge rumwe. Kuva Trump afashe ubutegetsi mu ntango z'umwaka uheze, leta yiwe imaze kongereza amatagisi arenga imiliyaridi 250,000,000 z'amadolari y'abanyamerika ku bidandazwa biva mu Bushinwa byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu matohoza amaze gukorwa, Ubushinwa ngo bwifuza guhindura ivyiyumviro by'abatoye Trump ngo bahebe bamuve inyuma. Nayo muri Somalia wahoze ari agira kabiri mu ndongozi za Al-Shabaab yifuza ngo kuba umukuru wa leta iri mu manuka bushira uburengero bw'igihugu. Mukhtare Robowe azwi kandi ku izina rya Abu Mansure yabitangarije abanywanyi biwe baharurwa mu majana mu myiyamamazo yo kumwakira yabaye jo kuwa kane mu manuko bushira uburengero bw'igisagara cha Baidoa. Robowe yigeze kuba Amerika yamutangiye miliyoni 3 z'amadolari ngo afatwe, azohiganwa rero n'abandi bakandida 10 mu matora yo ku itariki 27 z'ukwezi kw'icumi na kumwe. Mu mwaka w'2012 leta ya Obama niho yari yatanze miliyoni 33 z'amadolari kuwotanga amakuru y'abakuru ba Al-Shabab harimwo n'uwo Robowe, ariko uwo mwaka nyene Robowe yaciye yivangura n'uwo muhari mu mwaka uheze, naho yishikana ku butegetsi inyuma y'ibiganiro byabaye mwibanga. Muri Afrika kandi umugambwe ruko ubutegetsi muri Kamerune wari yamamarije akatari gake amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwandwi ukwezi kw'icumi kuza mu ntara z'igihugu zivuga Icyongereza zivuga ko zishaka kwigenga. Abategetsi bavuga ko abo bashaka kwiyonkora bamaze kunyuruza abategetsi bashika ku munani kandi batera bamwe mu biyamamaza, ariko naho ngo biruko umugambwe uri ku butegetsi uvuga ko uzobandanya kwiyamamaza muri izo ntara. Umutambukanyi wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Melania Trump nawe ejo kuwa kane niho yashika ku murwa mukuru w'igihugu cya Malawi Lilongwe avuye muri Ghana. Ni mu rugendo arimwo rw'iminsi 5 mu karere ka Afrika, yagendeye ishure ry'intango rya Chipala ku murwa mukuru Lilongwe rihabwa ifashanyo n'ikigo cya Amerika kijejwe iterambere mu makungu aricyo USAID.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho Sergeant Rutare Jean Bosco nabo bareganwa hamwe mu kwica n'iyitanga Jean-Claude bamwita Umusuma bashikanywe imbere ya sentare ya gisirikare. Umuryango wa nyakwigendera ukaba wifuza ko urubanza rwoburanishyirizwa aho icyaha cyabereye abanyagihugu bagahabwa ijambo. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Niyitanga Jean-Claude yarashwe mu ijoro ry'itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, arasirwa mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge. Ubushinjacyaha cyabwagejeje mu rukiko abantu batatu bakurikiranyweho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera. Ku isonga haza Sergeant Rutare Jean Bosco urega ko ari we warashe nyakwigendera amasasu abiri mu mutima agahita yitaba Imana. Ubushinjacyaha burega kandi Madamu Musa n'abandi Sada wari umugore wa nyakwigendera ariko babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, ko uyu mugore ari we tabaje bari kwirondo ko yatewe n'umujura aba bakaza bahuruje abasirikare. Ubushinjacyaha unarega Bwana Nsanza Barinda Rui wari ukuri irondo ko ari we wahuruje abasirikare ko batewe n'umujura aba nabo bakaza bahita barasanya kwigendera. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko nyakwigendera amaze gupfa abaregwa bagiye kuzana radio ndetse n'amafaranga bakabigereka ku murambo wa nyakwigendera ngo bigaragare ko yishwe avuye kwiba. Urukiko rwahaye umwanya abaregwa bose ngo biregure, maze Sergeant Rutare Jean Bosco warashe nyakwigendera ahita yiyemerera ko ari we warashe nyakwigendera ndetse asaba imbabazi umuryango wa Niyitanga Jean-Claude n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Sergeant Rutare yasobanuye ko yishe nyakwigendera atabishaka, ko ahubwo yitabaraga kuko bamaze kumufata agatangira kubatuka ababwira ko yabahemba bakava mu miyaga bararamo. Urukiko rwabajije Sergeant ko iyo umuntu atutswe ahita yitwa, maze asubiza ko atabishakaga. Umugore wa nyakwigendera Musa n'abandi Sada yasobanura urukiko ko yabanye n'umugabo w'imyaka 8 ko ariko bari baratandukanye. Yabwira urukiko ko wahoze ari umugabo we yamuteyiwe mu gicuku agahonda urugi ndetse akabasha kwinjira mu nzu akamutwara amafaranga. Uyu mugore yavuze ko yahamagaye umukuru w'umudugudu avuga ko yatewe, gusa ngo ntabwo yigeze yita nyakwigendera umujura. Musa n'abandi yasobanuye ko yabonye irondo n'abasirikare baje batangira kubwira nabo wahoze ari umugabo we, abonye ko bikomeye yihutira kujya gutabaza polisi. Uyu mugore avuga ko yahamagawe n'umuturanyi amubwira ko umugabo we bamaze kumurasa ngo agahita agaruka. Bwana Rutare Jean Bosco wari ukuriye irondo ari nawe wahuruje abasirikare yahakanye ibyaha aregwa asobanura ko yahuruje abashinzwe umutekano agira ngo batabare uyu mudamu wari watewe ariko ibyo kurasa byakozwe n'umusirikare. Abaregwa bose bagaragaje ko batazi ukuntu nyakwigendera ageretsweho ibintu yasanganywe bivuga ko ari byo yari yasahuye. Imvugo y'uko nyakwigendera yishwe avuye kwiba yababaje cyane abaturanye ndetse n'abavandimwe ba nyakwigendera bemeza ko yaba nitanga ndetse n'umuryango avukamo w'umusaza Byasiro Matias bari bifashije badashobora kwiba. Ibi ni bwanyo yita Bernard uvukana na nyakwigendera.
Uriya murumuna wanjye ntabwo yigeze yiba n'umuryango wacu nk'uko umuco wacu umusaza turaze yatoza umwuga w'ubucuruzi nta mwuga wo kwiba twigeze aho guharana dusebeje bikomeye cyane ko umuryango wacu urishoboye. Uyu yari afite atoriye isudira afite abakozi akorana nabo akoresha anakora n'intebe ku buryo yari afite ubushobozi bushoboka kandi akongera no kumugabana isaya muhamya.
Muvuze ko umuryango wanyu wifashije ku buryo kumukekera ubujura bidashoboka mwiteguye namwe kuzaregera indishyi z'akababaro ku gisabo cyabagezwe.
Ibyo ni hanyuma dufatanyije n'ubucamanza cyo buzageraho cyo buzatugenera hanyuma tukamenya uko tuzasaba indishyi. Urubanza rwagombye kubera icyaha cyabereye n'izo mpaka ku buryo n'abaturage bazagira icyo babimenyaho hagacika umuco ukudahana.
Nyakwigendera yari asanzwe akora umwuga wo gusudira benshi mu bo yakoreshaga ndetse nabo bakoranaga bari baje kumva urubanza bavugaga kuko bazi n'itanga Jean Claude nta muntu n'umwe bagiranaga ikibazo.
Njyewe nabanye nawe nakoranye nawe nanagendanye nawe nta kibi muziho.
Nawe ntabwo yigeze abamujura n'umunsi n'umwe. Ni umuntu twabanye igihe kirekire twanakoranaga.
Ubushinjacyaha bwasabiye abaregwa bose gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ubushinjacyaha bukemeza ko hari impamvu zikomeye zituma abaregwa bakekwaho kuba barishe n'itanga. Ubushinjacyaha guhera ku byose Jean Rutare Jean Claude yemerera ko ariwe wishe nyakwigendera abandi nabo bakaba baramugeretseho ibintu bavuga ko yishwe avuye kwiba. Buri wese mu baregwa yasabye urukiko ko rwamurekura akazakurikiranwa ari hanze. Kuri Jean Rutare Jean Bosco asaba umucamanza kumurekura asobanura ko atatoroka kuko n'ubundi yafashwe amaze igihe hanze nyuma yo kwica nyakwigendera. Umwunganizi we Maitre Yusuf Ndutiye akavuga ko nk'umuntu wemera icyaha nta rindi perereza rigikenewe ku buryo ariko ntacyo yabangamiraho iryo perereza. Uwahoze ari umugore wa nyakwigendera n'uwari ukuriye irondo nabo basabye urukiko ko babarekura kuko bafite uburwayi. Urukiko rwatangaje ko ruzafata umwanzuro tariki ya 8 z'uku kwezi. Nyakwigendera n'itanga Jean Claude ni umuhungu w'umusaza Myasiro Matias wahoze ari umucuruzi hano mu mujyi wa Kigali. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ejo ku munsi wa kane abantu batanu bagizwe n'imisoro ine n'umukenyezi umwe bagiye kugira imyiyerekano kuri ambasade y'u Rwanda Nairobi basaba ko Diane na Adeline Rwigara barekugwa. Bari bajanye kete bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ariko igipolisi cya Kenya cyarabankiye kwinjira kibabwira ko batemerewe kuhinjira atari abanyarwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wilikaneza ari Nairobi.
Abo baragize uwo mugwi w'abantu batanu bariko baharira n'umupolisi wo mu gisata c'igipolisi ca Kenya gicungera amambasade n'ibindi bisata mpuzamakungu ari mu bacungereye ambasade y'u Rwanda. Yariko abumvisha ko nk'abanyakenya batemerewe kwinjira mu bigo vya ambasade y'u Rwanda kuko hafatwa nk'ikindi gihugu ariko ko babishoboye boza n'abanyarwanda babashigikiye bakinjiza ikete bari bandikiye Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Bashitse kuri ambasade y'u Rwanda nk'igihe cy'isayindwi z'umutaga mu gihe batanguye kwiyegeranya saa mbiri z'agatondo. Nabajije Lydia Kimume yari abarongoye icyabaye kugira ngo baze ari bake gutyo.
Even one person can speak on behalf of the voiceless. So we are not a few.
N'umuntu umwe ashobora kuvugira batagira aho bavugira. Ku bwacu rero ntabwo turi bake kuko icyo twashaka gukora uyu munsi nuko ubutumwa bwacu busohoka bukumvirizwa kandi turizera ko Paul Kagame azoronka ubutumwa uko bigenda kose akongera agafata ingingo. Ubutumwa bwacu n'ugusabire kurwa rya Diane natagira icyakoze turamusezeraniye tumuhaye n'akanya ko ishura atabikoze tuzofata izindi ngingo dukoreshe iby'amategeko twemerera kugeza rekuye Diane n'umuryango wiwe hamwe n'abandi banyepolitike bafunzwe mu Rwanda. Ambasador James Kimonyo aseruka mu Rwanda muri Kenya nubwo atabakiriye yamenye ko baje. Kuri telefone yatubwiye ati kubona bari bahamagaje abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakaronka bake cyane byerekana ko abantu babonye ko ivyo basaba bitagira ifatiro. Bwana Kimonyo yanabwira ijwi rya Amerika ko bakoze iyo myiyerekano bashaka guharabika leta y'u Rwanda, anabasaba kureka kugira icyo kibazo cya politike mu gihe kiri mu minwe y'ubutungane. Anashimangira ko bavuga ibyo badatahura, ariko kimumeyemeza ko bazi icyo baharanira.
We understand what the family of Diana Rugara is going through. All the family and the family properties have been taken by the president of Rwanda. So we are against.
Turatahura izi umuryango wa Diane Rugara uri kuracamwo amatongo yabo yose yaranyazwe na president w'u Rwanda. Rero turiyamiriza iho nyango ry'agataya kazi na muntu uko risa kose hamwe namabi yafatiye kugisina, kuko uburenganzira bwiwe bwo kwitoza nk'umukenyezi yarabwatswe afunzwe atambo nimwe y'ukuri ifatiweko, kubera gusa yari yashatse kwitoza ngo abe perezida w'u Rwanda. Paul Kagame ntari hejuru y'amategeko, kandi turiyamirije ibyo ari kakorera uwo muryango. Ubu dusaba Paul Kagame kurekura uwo muryango vuba bwango n'abandi banyepolitike bafunzwe mu Rwanda. U Rwanda ni kimwe mu bihugu byasinye amasezerano mpuzamakungu na EAC, rwiyemeza kudahonyanga agateka kazi na muntu. Paul Kagame ategerezwa kubahiriza no gukingira agateka k'abanyarwanda bose.
Paul Kagame should respect and protect the rights of the Rwandans and also release Diana.
Abavuga nk'uyu mukenyezi perezida w'u Rwanda yaramaze kubaha inyishu. Hari ku itariki ya 19 ukwezi guheze harahira abadepite bashasha mu gihugu ciwe. Yafatiye ku banyororo barenga 2000 bari baruhutse kurekurwa n'ikigongwe ciwe, harimo umunyepolitike azwi cyane Victoire Ngabire. Uwo yari yabwiye itangazamakuru ko atakigongwe yasabye kugira ngo arekurwe.
Turekuye aba bantu bejo bundi twarekuye, barimo ba bastar ba politiki ishingiye hanze ariko ndashingiye mu gihugu. Kajya kubona ukabona abantu barayeye, ntabwo nasabye imbabazi, ntabwo nasabye imbabazi cyangwa buriya baturekuye kubera presha hano ukomeje kubigenderaho, turajya kwisanga basubiyemo. Niba ari ubuhamya bushakwa kugira ngo twereke ko presha atari ikora, akora gutekereza neza, urisanga basubiyemo cyangwa se urisanga basubiye hanze kujya kuzerera, kuko nta kintu uzakorayo. Uru Rwanda mureba aho rwavuye, twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike. Rero uwashaka yacisha make.
Diane Rwigara na nyina mubyara Deline Rwigara batawe muri yompi mu mpera z'ukwezi kw'icyenda umwaka uheze. Kimwe mu byaha bahurirako mu byo bahagirizwa no guteza imidugararo mu gihugu. Uwo munyepolitiki atavuganwa n'ubutegetsi we yihariye ku cyaha cyo gukora n'ukoresha impapuro mpimbano ikomoka ku nzandiko yegeranije, aho yashaka guhatana na Perezida Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 nk'umukandida wigenga. Mu rukiko abaregwa bahakanye ibyo bahagirizwa, bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Eroje Urika Neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Kwindi nkuru yo mu Burundi, ingaruka zo kugara amashyirahamwe y'abanyamahanga yatanguye kugira ingaruka ku mpunzi z'abanyakongomani zahungiye mu Burundi. Amwe muri aya mashyirahamwe yahora afise ibikorwa bitandukanye mu makambi yahagaritse abakozi mu kurindira ko leta yumvikana n'ayo mashyirahamwe. Impunzi z'abakongomani bahungiye mu ikambi ya Bwagiriza mu ntara ya Ruyigi barafise amakenga kuri kazoza kabo mu gihe amashyirahamwe yahora abafasha yohagarika ibikorwa. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana.
Impunzi z'abakongomani bahungiye mu Burundi mu ikambi y'Ibwagiriza intara ya Ruyigi bamenyesha ko kuri uno wa kane amashyirahamwe amwe yahora abafasha yakoze ibikorwa bibayabaye, ayandi nayo ntiri warugurura n'ibiro. Ijwi rya Amerika ryavuganye na Fredi Gakunzi aserukira impunzi z'abakongomani ba mu ikambi ya Bwagiriza, yatanguye atubwira uko byari byifashe mu gatondo kuno wa kane.
Iyo lise yamaze kugara nta bantu n'iyo serivisi minimum na iri kirakora, abariko barakora serivisi minimum na GDC akasa akazi ko gukoreshwa serivisi minimum. Mu gihe bagomba gukoresha serivisi minimum nakubwiye ko ubuzima bwacu buba andanye. Ha n'ubu mpagaraze ku bitaro hari abana barembye bameze nabi, mu gihe bakora serivisi minimum urumva ntacyo biri butange. Haba hakeneye amatransferi, haba hakeneye gukora nyako bikomeye cyane. Siri tubu nyine turi muri periode navuga ko turasa n'abafite epidemie, indwara yo kudahwa no kudiare kw'abana. Muri icyo gihe bavuze ngo serivisi minimum urumva ubuzima buracha butumira nabi gose.
Fredi Gakunzi aravuga ingaruka zizoshikira impunzi bivanye nuko ishyirahamwe IRC ryahagaritse imirimo rya urarikorera muri iyo kambi.
IRC niyo niyo ijezwe gutanga igitoro miduga yose ikora mu buryo bw'amakambi niyo izana abaparteneri abana baje gukora mu mwaka wa gatandatu wa secondaire baje guheza amamodoka ya IRC niyibajana umuco giye nyine bizame bizacye bihagarara IRC hano ijejwe ibintu byinshi biyankadre impuzi iraba bapfakazi iraba bakuze niyo ijeje kurwanya ibintu bya violence n'andi mahohoterwa yose ibindi n'ibindi rero ibyo byose imugihe bayihagarika numva ibyo byose zoca biduga ku rugero rwo hejuru cyane
mugihe naho ishyirahamwe DVC ryo hagarika imirimo Burundu Fredi Gakunzi avuga ko amagara y'impunzi yoca sinzikara kuko bakarigwa n'indwara zitandukanye
uravye hano turi n'ahantu hashushe ahitera hari birwaye ku munsi byiburiburi atonda abantu 220 ku bitaro abarimo abana bari barwaye amadiare barwaye malaria malaria ni nyinshi cyane gose gose abo bose umunsi umwe jivisi totonda ngo ivure ucusanga ingaruka ni nyinshi cyane turasaba abantu bafite maladie chronique ubwo ni ukuvuga ngo abo bose barakurikiranwa na jivisi turafise abana ba malnutrition abo bose ni JVC ibakurikirana ari indwara bitandukanye byinshi gose ku munsi bagira amatransfere mu bibi Bujumbura Kiremba n'ahandi n'ahandi
waseruka impunzi ziri mu ikambi ya Bwagiriza arasica asaba abana bariya
nasaba abo bose leta nayo mashyirahamwe kuganira bumvikana ku neza ya twebwe izo bavugana zose izo amasharije yabo bahana barebe inyungu cyangwa se ineza ya twebwe impunzi guverinoma y'u Burundi yaratwakiriye turi abana bayo iradufasha turabishima gose yaduhaye indaro nuko yifuza kutumera neza ikore iraba iyo neza yacu kimwe nayo mashyirahamwe nayo ntavuge adadaza kuko usanga abantu yari fisi baguye mu mporero
nimba hari amakondisiyo atendeza ya mashyirahamwe babanza bakayaheza ikiringo runaka iyo hasere kagira na kontra n'ayandi mashyirahamwe yatangura gukora ayo yandi akabona kugenda ariko bahagaritse nta yindi shyirahamwe riraza ndabona cyaba ikibazo gikomeye
umwe mu bategetsi bajere gutunganya ibikorwa muri hasere ishami rikoreye Bujumbura yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubona ayandi mashyirahamwe afise uburyo n'ubushobozi byo gukorana na hasere muri iyo migambi bisaba umwanya muremure cyane uwo mutegetsi avuga ko gifite icyizere ko leta zote bakumvikana n'ayo mashyirahamwe kugira ngo ibikorwa byo mu makambi y'impunzi byahungiye Burundi bisubire bifate umurongo Terasi Nahiraja umuvugizi w'ubushikiranganji buraje intwaro yo hagati twamuronde kugira ngo atubwire umuti bagiye gutora kugira ngo izo mpunzi ntizigwe mu mporero ariko yatwishuye ko afatiriwe n'inama Ijwi rya Amerika rirabandanya rimurondera kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo ikambi ya Bwagiriza iri muri komine Butezi intara y'Urugi mu seruko bw'u Burundi ibamwe abakongomani baba 1900 ikaba yuguruwe mu mwaka w'2009 mu ntara y'Urugi Fidel Antoine Nsabimana ku Ijwi rya Amerika
ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda birabandanye impari ni ndende muri leta zunze ubumwe za Amerika ku mucamanza Brett Kavanaugh President Trump n'aba Republika bashaka ko yinjira muri sentare ntahinyuzwa ya Amerika yamara abademokrate ntibabishaka nivyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi adusobanurira
Mukwezi kwa gatandatu gushize Juji Anthony Kennedy w'imyaka 82 y'amavuko umwe mu bacamanza 9 burukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko afashe ikiruhuko kizabukuru hashize iminsi mike ku itariki ya 9 y'ukwa 7 president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje izina ry'umucamanza Brett Kavanaugh w'imyaka 53 y'amavuko wo gusimbura Kennedy mbere yo gutangira imirimo yariko agomba kubanza kwemezwa na Sena gusa ari mu gihirahiro ntaramenya niba azemezwa cyangwa niba atazemezwa ikibazo nyamukuru ni cyerekezo cy'igihugu mu myaka iri imbere muri iki gihe abacamanza bane b'urukiko rw'ikirenga bashyigikiye amatwara y'abakurambere abandi bane bashyigikiye ihindura amatwara Kavanaugh yemejwe umunzani wahita ubogamira ku matwara y'abakurambere imyaka myinshi iri imbere. Impamvu yabyo nuko abacamanza b'urukiko rw'ikirenga bashyirwaho ubuzima bwabo bwose bavaho babyishakiye cyangwa se inteko ishinga amategeko ibirukanye iyo batatiye igihugu cyangwa bagakurwaho n'urupfu. Kavana rero ashobora kumara mu rukiko rw'ikirenga imyaka 30 kugira ngo agere ku kigero cy'amavuko y'uwo yagombye gusimbura Juge Anthony Kennedy. Ashobora no kuyirenza. Urugero, umucamanza wamaze igihe kirekire mu rukiko rw'ikirenga mu mateka ni Juge William Douglas, yamaze imyaka 36 n'amezi 6 kuva mu 1939 kugera mu 1975. Ikindi kandi nuko ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga bitajuririrwa. Abademokrate rero bafite impungenge ko Kavana abaye umucamanza wa 9 igihugu cyasubira inyuma ku burenganzira buhora butera impaka ndende muri rubanda. Aha twavuga nk'uburenganzira bw'abagore bwo gukuramo inda, uburenganzira bwo gushyingiranwa ku bantu bahuje igitsina, cyangwa se uburenganzira bwo gutunga imbunda. Abademokrati rero ntibashaka ko Kavana yemezwa. Naho abarepublikani bo mu ishyaka rya President Trump bashaka ko atambuka byanze bikunze. Gusa bafite ubwiganze budahagije cyane muri Sena. Ni 51 ku bademokrati 49 uko bihagaze ubu. Bivuze ko nka babiri muri bo bafashe icyemezo cyo kwima ijwi ryabo Kavana byaba bimurangiranye. Abademokrate kandi banenga umucamanza Kavana ibitekerezo bye ku bubasha bw'umukuru w'igihugu, cyane cyane muri iki gihe umushinjacyaha wihariye Robert Mueller arimo akora nketi ku birego by'uko Uburusiya bwaba bwarafashije Perezida Trump gutorwa. Uyu Kavana ugibwaho impaka azi imikorere y'umukuru w'igihugu kuko yabaye umujyanama wa President George W. Bush kuva mu 2001 kugera mu 2003. Azi kandi n'imikorere y'umushinjacyaha wihariye muri anketi ku mukuru w'igihugu. Koko rero yabaye mu banyamategeko b'umushinjacyaha wihariye Ken Starr wakoze anketi kuri Perezida Bill Clinton kuva mu 1994. Yagize uruhare runini rwo kwandika imyanzuro y'iyo anketi yasabye ko inteko ishinga amategeko yirukana Perezida Clinton ku mirimo ye. Iki cyegeranyo cy'umushinjacyaha wihariye Ken Starr cyamuritswe mu kwezi kwa 9 mu 1998. Kandi koko rero inteko ishinga amategeko yaragikurikije iburanisha Perezida Clinton. Noneho mu kwezi kwa 12 1998 umutwe w'abadepite wemeza ko agomba kwirukanwa ku butegetsi, kuko Sena ariyo yari ifite ijambo rya nyuma mu kwa mbere mu 1999. Nayo yaratoye ariko amajwi ya 2/3 yarakenewe ntiyagerwaho. Bityo President Bill Clinton aguma ku butegetsi kugira manda ye irangiye ku itariki ya 20/01. Nyamara rero Kavana wagize uruhare runini muri anketi kuri Perezida Clinton no gushaka kumukuraho yaje guhinduka. Mu 2009 yanditse mu kinyamakuru kimwe cy'amategeko ati iyo president ahangayikishijwe na nketi akorwaho bituma adakora akazi ke neza. Avuga rero ko umukuru w'igihugu adakwiye gukurikiranwa mu mategeko. Kuba demokrate ibi byerekana ko kuri Kavana perezida wa repubulika ari hejuru y'amategeko, kandi we ku giti cy'abaye umwe mu bagize urukiko rw'ikirenga ashobora gukingira ikibaba Perezida Trump wamushyizeho. Ku mukuru w'abarepublika muri Sena Mitch McConnell birababaje kubona abademokrate badashobora gutandukanya ibya politiki n'iby'ubucamanza. Naho Perezida Trump asanga abademokrate bashaka gusa gusenya umuryango n'ubuzima bw'umucamanza Kavana. Ati nyamara rubanda barabireba kandi bazabyerekana mu matora yo mu kwezi gutaha. Abanyamerika rero koko bahanze amaso aya matora azaba ku itariki ya 6 y'ukwa 11 no kumenya ingaruka ikibazo cy'umucamanza Kavana kizayagiramo. Amatora azavugurura intebe zose z'umutwe w'abadepite na 1/3 cya Sena. Azagira inkurikizi rero ku myaka 2 isigaye muri imanda ya Perezida Trump bitewe n'uko abarepublika cyangwa se abademokrat bazayatsinda. Abahanga mu bya politiki ya Amerika benshi bemeza ko abademokrati baramutse bagize ubwiganze mu nteko ishinga amategeko itaha babangamira politiki ya Perezida Trump, hakiyongeraho ko abademokrati bamwe na bamwe bavuga ku mugaragaro ko batsinze amatora ataha bashobora kugerageza kumusezerera ku butegetsi manda ye itararangira.
Juti mwese mwakulikila nyibigani yoto waito wafite kuri isaha hanyo vigaru kie mwakoze kudutega matwi mwandanye mwakulikila nyibigani yoto vidachu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.